Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwiriwe neza mushuti muduteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
hamwe nanje Jeffrey Mutagoma, tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mwanya.
Leta y'u Burundi yateye akamo impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania kuhunguka.
Tisweto vugatuti, umwana w'u Burundi ahari hose, umuvuka Burundi, change akomoka ku Burundi, natahe mu gihugu ciwe, igihugu kiriteguye kubakirana ugweze.
Uwo ni Pascal banandagiye umushikiranganje w'u Burundi ajejwe intwara yo hagati, aho yari yagendeye ikambi impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki umunani batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze igihugu bashize ahabona urwandiko guyamiriza amatora yimirije na botahuka kuyitaba. Perezida w'igihugu cya Brazil Jair Bolsonaro yatangaje no musi wa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon.
Joseph Ganje, umunyamakuru w'umunyatanzania yatawe muri yombi ashinjwa ikiswe gutangaza inkuru itari yo, umwunganizi we mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi muri icyo gihugu.
Ubushinwa bwadugije amatagisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'agaciro k'imiliyaridi 75 z'amadolari.
Igihugu cya Malta cyemereye ubwato burimo abimukira 356 guhagarara ku cyambu cyaho. Abo bimukira barimo abana 100 biganjemo abakomoka muri Sudani. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagarukaho mu kanya gatoya, ntimujye kure.
Idonito rero ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Brazil Jair Bolsonaro yatangaje no musi wa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon. Nimbwiye amakungu ariko amunebagura kandi amuremera bikomeye kugira afate ingingo zikomeye ku miriro iriko irarigita ishyamba rikimeza rya Amazon. Nyuma yuko Perezida Bolsonaro avuze ko iyo miriro ari ibintu bisanzwe biba, mu nyuma yaho akagiriza amashyirahamwe ategamiye leta ko ariyo ariko yatsi iyo miriro atavyemeza atanze, yahinduye imvugo n'umusuku wa gatanu. Yatangaje ko ategekanya gukoranya abagize leta kugira biyumvirire hamwe inyishu bo bufata. Yavuze ko ategekanya kurungika igisirikare gufasha kugwanya iyo miriro mu ishyamba rikimeza rya Amazon. Edson Leal Puyol, umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Brazil, yatangaje ko abasirikare biteguriye gukingira ishyamba rya Amazon. Imiriro mu ishyamba rikimeza rya Amazon, ishyamba rirengeye icyakabiri cy'amashyamba cimeza ku isi, yiyongeye ibice 82% muri uyu mwaka. Iyo miriro yarigise igice kinini cy'ishyamba rya Amazon. Ishyamba rya Amazon rifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kugwanya ihindagurika ry'ibihe ku isi.
Umunyamakuru w'umunyatanzania yatawe muri yombi ashinjwa ikiswe gutangaza inkuru itari yo, umwunganizi we mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi mu nkubiri yo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Joseph Gandhi ukorera televiziyo yitwa Watetezi yatawe muri yombi ku wa kane mu murwa mukuru w'ubucuruzi Dar es Salaam, arazwa muri kasho ya polisi. Umwunganizi we mu by'amategeko Jones Sendodo yavuze ko kuri uyu wa gatanu yajyanywe ahitwa Iringa mu majyepfo ya Tanzania. Ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania ryashinze televiziyo Watetezi umwaka ushize ryavuze ko Gandhi yatawe muri yombi nyuma yo gutangaza inkuru ivuga ko abapolisi bahitwa Iringa bahati imfungwa esheshatu gukorana imibonano mpuzabitsina mu myanya yagenewe gusohora imyanda. Ifatwa rye ribaye nyuma y'ukwezi kumwe undi munyamakuru w'umunyatanzania Eric Kabendera atawe muri yombi ku mpamvu zanenzwe n'amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu.
Naho mu Bushinwa w'icyo gihugu cyadugije amatagisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'agaciro k'imiliyaridi 75 y'amadolari. Ni mu ntumbero yo kwishyura ku mugambi wa Perezida Donald Trump wo kuduza amatagisi ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa by'agaciro k'imiliyaridi 300 y'amadolari. Ivyo vyongereje intambara y'ubudandaje hagati y'Ubushinwa na Amerika, ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubudandaje ubutunzi. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bw'igihugu c'Ubushinwa bwatangaje ko buzo kwongereza amatagisi ku bidandazwa bivuye muri Amerika ku rugero rw'ibice 5 kwijana canke ibice 10 kwijana ku bwoko bw'ibidandazwa 5,078 bivuye muri Amerika, harimo ibidandazwa bivuye mu burimyi, bitoro bidahinguye, indege ntoyi n'imodoka. Amatagisi kuri bimwe mu bidandazwa bivuye muri Amerika zotangura gushirwa mu bikorwa ku itariki 1 y'ukwezi kw'icenda, mu gihe azoshirwa mu ngiro ku bindi bidandazwa mu kwezi kw'12. Umutegetsi umwe wo muri leta ya President Trump avuga ko Amerika n'Ubushinwa bifise imigambi kugirana ibiganiro vyerekeye budandaje amaso mu yandi mu kwezi kuza.
Igihugu cya Malta aho ni mu mugabane w'Uburayi cyemereye ubwato burimo abimukira 356 guhagarara ku cyambu cyaho. Abimukira barimo abana barenga ijana biganjemo abakomoka muri Sudani. Icyemezo cyo kwemerera ubwo bwato bwitwa Ocean Viking bwariho ibendera rya Norvège cyafashwe nyuma y'aho ibihugu bitandatu by'Uburayi byemeranyije kwakira abo bimukira. Bwari bumaze ibyumweru 2 buhagaze mu nyanja ya Mediterane butegereje ko bwakwemererwa icyambu buhagararaho. Ubufaransa, Ubudage, Irland, Luxembourg, Portugal na Romania bemeye kwakira abo bimukira. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bikaba bivuga ko ntabimukira bazaguma muri Malta.
Mwananya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet arico wezi tata kaburungu radio yacu voa.com.
Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Tanzania, aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi Pascal Bandagiye na mugenzi wa Tanzania Kangi Lugola kuri uyu wa gatanu basuye inkambi z'Abarundi Zanduta na Mutendeli mu rwego rwo kubashishikariza gutaha ari benshi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yarahari.
Abo barongozi babiri b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania inama yabo ya mbere bayihereye mu nkambi ya Nduta aho impunzi ziharugwa mu bihumbi zitabiriye iyo nama kumviriza ubutumwa babazaniye. Hama baherukiye mu nkambi ya Mutendeli. Ingingo nyamukuru yavuzwe muri iyo nama kwari guhimiriza impunzi gukomeza kwiyandikisha ku bwinshi kugira zisubire mu gihugu cy'amavuko mu Burundi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye we yabariye izo mpunzi ziyuko mu Burundi hari amahoro akwiye kubwizo mpamvu asabizo mpunzi gukomeza gutahuka kujya kubaka igihugu cyabo.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza bakunda. Igitumi bakunda uko turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abangaha barakwiye. Twese tubivuga. Sisi tuvuga tuti umwana w'u Burundi ahari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Burundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ugweze kandi aho twara bivuze kubisubiramo sukurondogora amatogo yanyu muzurasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira musubize itongo giwe ntaraja ku bunkundire ndazi ko mwese ngahe catawugiharira. Dushimire twese leta ya Tanzania yashoboye gutunga abarundi imyaka mirere na mirere benshi kuva 72 kumbure nibihe turimo byose ikomera amashyi kuba mu buhungiro ufashwe neza n'igihugu cyakwakiriye si ukuvuga ko ariho ukwiye kubuzima bwawe bwose.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zakiriye neza ubwo butumwa bahimiriza guhunguka kubera abo babona yuko icyatumye bahunga kitarakemuka.
Aba bashikanganje umushikanganje cyacu n'u Burundi yaje guhimiza abantu batahe mugabo gutaha abantu mu gihugu igicu Burundi byatekana kiratekana ati kweri ki ubu hariho premnance zigiturigwa zigisigoma zirantoki abantu bigwaricwa batemagugwa none igyo yorerenga gute akaza kuronda abari nyuma y'igihugu aho yo babanje bakarekebisha biri mu gihugu ntibicwe ntibasige amazirantoki ya premnance none yo yo kwihuta gute guhunga kwirukira impunzi ziri inyuma y'ikamba inyuma y'igihugu debareke kutwicira hejuru na kandi twari twarapfuye bareke kutwicira hejuru bagomba dutunuza umutima
jambo cyavuzwe niko bera nyine cyese nabishimye bivanye n'ukuntu ingere no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko beshi abiwanje bose barabamaze kubica none nacho gituma cyahutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sino kwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izongorane zitarahera je navyakiriye nabi ahubwo twosaba no ya nimba impunzi nimba ubutegetsi bwa Tanzania bwoba bwaduhaze niho twabwaduhaze bwoshobora kutwungurura bakaduhere bakaduhe bagatanga impunzi bakazi bakahereza abandi bazikeneye nimba bo barambiwe kutwakira twiko tukabavira ku butaka bwabo bagaturekura bakaduburenganzira bwo kwigira imbere mu badukeneye tukagenda
ku ruhande rw'umushikiranganze w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Rugora yavuze yuko ingingo nyamukuru y'igihugu cya Tanzania ari gutahukana impunzi zose z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kubera leta y'u Burundi yabemereye yuko mu Burundi havugwa amahoro ariko yaremesheje gatima abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta na Mutendeli yuko atazotahukanwa ku nguvu kubera Tanzania ari igihugu kibanye neza n'u Burundi kuva muri 1972 aho cyabanza kwakira impunzi z'abarundi.
Nataka niwaambie
ingingo nyamukuru y'igihugu cha Tanzania n'u Burundi no kubona impunzi zose zijya kubaka igihugu cyabo ariko nta tuzotahukana ku nguvu kubera turazi mwese yuko mwahunze ibintu bitandukanye ariko mumenye yuko dukomeje gukora ubushakashatsi kugira tumenye wari we wese ari umukozi wa leta amashyirahamwe kiburi impunzi azibira abarundi kwiyandikisha gutaha iwabo kubw'iyo mpamvu dusaba wewe se abona yuko icyo yahunze cyakimutse yo kwiyandikisha vuba utaha
baadaye utasahau tena kama uliwahi kuwa na shida.
Ingingo ishizweho nuko leta ya Tanzania igiye kuzoza iratahukana impunzi z'abarundi 2007 aho buri mwaka bategekanya yuko bazotahura impunzi 1996 ikivugo cy'iyo ngingo n'umuntu iwabo mu bitigiri bitangwa na HCR igihugu cya Tanzania cyahungiyemo impunzi zirenga gato 3,350 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'igihugu cya Amerika.
Urakoze James Jovin. Tuve muri Tanzania tujye mu Rwanda aho nyuma y'umunsi umwe havuzwe ko hari bimwe mu bitangazamakuru bitangira amakuru ku rubuga rwa internet byo mu Rwanda byafunzwe ku butaka bwa Uganda. Ubu no ku muntu uri mu Rwanda hari bimwe mu bitangazamakuru byo muri Uganda bidashobora gufunguka aciye kuri internet. Ibyo birimo ikinyamakuru The New Vision, The Monitor n'ibindi. Ntiharamenyekana impamvu nyamukuru y'iki kibazo nkuko tubibwirwa na Eric Bagiruza.
Amakuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga na bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri murandasi cyangwa kuri internet aremeza ko haba hari imbuga zitangira amakuru kuri internet za Uganda zaba zafunzwe zidafunguka ku muntu uri ku butaka bw'u Rwanda. Muzivuga ku isonga harimo Nile Post News, New Vision, Soft Power News n'izindi. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu wa kane nabwo hari hakwirakwiye amakuru avuga ku ikinyamakuru The New Times na igihe.com byo mu Rwanda bitafunguka kubari ku butaka bwa Uganda. Uganda ikora ibyo ishinje ibinyamakuru byegamiye kuri leta ko bibi bicengeza amatwara rigamije ikibi kandi ko bibangamiye umutekano w'igihugu. Bwana Ibrahim Bossa uvugira ikigo cy'igihugu cy'itumanaho muri Uganda UCC yabwiye ikinyamakuru Chimp Report cyandikirwa muri Uganda ko basabye ibigo bitanga serivisi za internet kuba bafunze by'agateganyo ikinyamakuru igihe.com na The New Times. Ijwi rya Amerika yagerageje gufungura zimwe mu mbuga zivuga ko zidafunguka ku butaka bw'u Rwanda. Nkoresheje mudasobwa nafunguye imbuga nkuru rw'ikinyamakuru The New Vision, Daily Monitor nsanga ntizifunguka. Ariko imbuga nkuru rw'ikinyamakuru Chimp Report, Nile Post, Soft Power News zo zirafunguka. Ku murongo wa telefone nashatse kumenya impamvu z'imbuga zikorera kuri internet zo muri Uganda zitari gufunguka ku butaka bw'u Rwanda, maze mpamagara Ambassador Olivier Nduhungire w'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda ambwira ko ari mu Bufaransa. Ambasaderi Nduhungire yansabye ko nabaza abategeka ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kuko ngo babaze iby'iki kibazo. Nahamagaye bwana Anthony Kurambo uvugira ikigo RURA maze ntiyitaba telefone ye ngendanwa. Nanamwandikiye ubutumwa bugufi mubwira icyo mushakira nabwo kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru bwana Kurambo ntiyari yagasubije. Icyakora mu magambo agaragara ku rubuga rwa Twitter yanditswe n'umukozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro asubiza abamubazaga impamvu zimwe muri izo mbuga zitarimo gufunguka, Madame Yolande Makoro yagize ati bantu mwese mwagombye kumenya itandukaniro riri hagati y'impamvu n'ingaruka. Ati no dushobora gukubitwa urushingo twongere duhindura undi musaya. Mu magambo y'icyongereza Madame Yolande Makoro yasoje agira ati no apologies, ngenekereje mu Kinyarwanda ati nta mbabazi tubisabira. Ibi biriho mu gihe kuwa gatatu w'iki cyumweru ari bw'abategetsi b'ibihugu byombi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni Perezida wa Uganda bahuriye Rwanda muri Angola bashyira imikono ku masezerano yerekeza ku guhoza icyuka kibi kimaze iminsi cyumvikana hagati y'ibihugu bituranye byamye bisangira kabisi n'agahiye. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019 nibwo u Rwanda rwatangiye gukumira abanyarwanda rubabuza gusubira muri Uganda rwanga ko bagereyo bakagirira ibibazo. Ambasaderi Nduhungirehe ku ruhande rw'u Rwanda aherutse gutangaza ko nubwo hasinywa amasezerano yo gusubiza ibintu mu buryo u Rwanda rudashobora guhita rwemerera abanyarwanda gusubira muri Uganda. Avuga ko byasaba ko n'abahafungiwe babanza kurekurwa kandi ntihagire uwongera kuhahohotererwa. Mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru Chimp Reports cyo muri Uganda, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda, Ambasaderi James Mugoya yavuze ko ntawe Uganda ifunze kubera gusa ko ari umunyarwanda, ahubwo ko abafunzwe baba barafatiwe mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, bityo ko amategeko agomba gukurikizwa. Yahaye ikaze abanyarwanda avuga ko kugeza uwo amarembo afunguye ku banyarwanda bifuza kujya muri Uganda. Uganda ivuga kandi ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda baba bakanakorera imirimo yabo mu gihugu cya Uganda nta kibazo bafite. Ibi biri kuba birakomeza gutera ugushidikanya kwiyubahirizwa ry'amasezerano aherutse gusinywa hagati ya Kigali na Kampala. Ariko bagira ubusabe ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Mu kunkuru yerekeye Burundi abanyepolitiki munani batavuga rumwe na leta bahunze igihugu bashize ahabona urwandiko guyamiriza amatora yimirije nabo tawuka kuyitaba muri bo harimwo Honorable Charles Nditije wo muri Prona, Frederic Bamvuga Inyuvira wo muri Frodeburi Nidas atunga Imana yaza avugira umukuru w'igihugu n'abandi bavuga ko badashaka kugwa mu mutego w'ubutegetsi bahunze canke kubesha impunzi ngo zitawuke kandi hataragera. Bahamagarira abashaka gutawuka kubanza kubigenzura neza kugira ntibazo kwisanga bishwe canke bapfunzwe. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ubwo rwandiko rw'impapuro zitatu rwashyizweho habona kuri uyu wa gatanu i Buruseli mu Bubiligi werekana ko amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri adashoboka. Mu kuvuga ivyo abo banyepolitiki umunani harimo batwara imigambwe n'abandi bigenga batavuga rumwe na leta y'u Burundi berekana ko hariho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu no kutihanganiranira mu badasangiye imigambwe. Umushinga mateka Charles Nditije atwara uruhande rw'umugambwe y'iprona rutavuga rumwe n'ubutegetsi yongera ko bamaze kuronka amakuru akwiye ko perezida Petero Nkurunziza azo kwitoza kandi yamaze no kwicira inzira biciye mu guhindura ibyirizo bashingiro.
Ibyo byirizo bashingiro bishasha rikaba ryahanze burundu amasezerano ya Arusha n'ibidayekomoka byuko byose bijanye n'amahoro, kunywanisha Abarundi n'intwaro idakumira. Uraze mbere ni bwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse hirya bwirizwa shingiro. Uraze umugwi uzocungera amatora bitwa Seni abawugize ni basoma mbike ba Petero Nkurunziza. Ibyo kandi bikaba mu gihe ibiganiro bikaba byahagaze bihagarikiwe n'akarere k'ibihugu byo muri Afurika y'Ubuseruko, na cyane cyane kubera yuko Petero Nkurunziza yagumye agagaza atagomba kwitabira ibyo biganiro. Amari umutekano uguma bihungabana, abantu bitwa ku munsi cyane cyane abatavuga rumwe na leta, ahantu usanga akarorero k'abanywanyi ba Gatogwasa bo muri Senere bicwa ku munsi, ingoro zigacurirwa kandi yitwa ngo ari mu nzego za leta.
Yamara mu ijambo aheruka gushikiriza ku munsi wa kabiri w'igendwi ahimbaza imyaka ine iheze ari ku butegetsi, Perezida Nkurunziza yasubiye kubabwira ko atazokwitoza.
Bitarakugwa tugiye kuvyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora. Ibizoba bisigaye navyo bizokogwa nozo dukorera mu ngata kanatsinda Abarundi barayamaze ngo ntawupfa abimaze.
Naho hari bamwe bo bamugwanya bavuze ko bazotaha kwitaba ayo matora, ababobo bavuga ko batarota bafata iyo nzira.
Tukavuga rero ati twebwe nko ari kurambaza ati none mwebwe muzotaha kwitaba ayo matora ibambewe kuko nta matora ashoboka uraje biko biraba mu gihugu nk'uko duheje kubivuga. Dusaba abanywanyi bacu, tugasaba n'abarundi bose mudasa bwabo yuko atakwihebura, ahubwo tukwiye kumera amagabo tukanga twangiriza iyo nkina nico yitwa ngo namatora tubasaba kandi yuko twebwe kwitandukanya cyane nabo bose bariko bigisha kuja mu matora baherekeza Petero Nkurunziza kuko ku bwacu nshobora kuvuga yuko ubwo uja mu matora kandi ushyigikiye amasezerano y'Arusha abo bateye akagere urugamba turimwo twebwe two kwitandukanya nabo.
Yamaraho Perezida Nkurunziza yabahamagariye nyabuna kuzanira imigambi myiza abanyagihugu.
Abanyepolitike tubasaba gushira imbere iteka ry'igihugu n'abuzukuruza imigambi myiza yubaka ikubahiriza zina muntu wese bamize kumuzirikanya ko Uburundi ari umurima w'isangi usangiwe na bene Burundi bose nihagire worota abukumwiramwo abandi birinde gukorera mu kwaha kw'abakoloni bavuge ibiroranye kandi byubaka bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri hagatsinda umwe.
Abo banyepolitike mbere bageraho bahamagarira abanywanyi babo kutazo kwitaba ayo matora.
Basaba kandi yuko na cyane cyane twebwe imigambi yacu n'indi migambi kandi Abarundi bose ko baco kwitaba ayo matora na cyane cyane ngo batange intonde z'abajoja mu matora, haba mu matora y'abajenama ba komine canke y'abashingamateka y'abayimukuru w'igihugu bapfokeranje bashaka ku munsi wo kwira bashobore kubyiba atacamire munsi umwe nyene kuko kwitaba gutanga intonde ku bwacu ni gukamira mucuze Petero Nkurunziza no kumuherekeza kandi kwerekana ko umengo nta ngorane zikiri mu gihugu kandi ingorane zongerekana ku munsi ku munsi ku munsi.
Mu batari umukono kuri urwo rwandiko harimo Frederic Bamvuga Inyumvira wo mu mugambwe Sabanya Frodebu, Leonidas Atungimana atwara umugambwe PPD Girijambo yahoze anavugira Perezida Nkurunziza, Chauvin Mugwengezo wo muri PPD Zigya Mibanga, Jean Bosco Ndayikengurukiye ku bwa Kaze FDD n'abandi. Ni mu gihe hari kindi gice c'abanyepolitike bo mu Runari Sanared baherutse kuvuga ko bagiye gutaha kwitaba amatora. Izo mpande zibiri zitavuga rumwe na leta zahora risoma mbike hagati yazo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Inama 45 y'ibihugu bikiza cyane ku isi izwi ku izina rya G7 izatangira ejo mu Bufaransa mu mujyi wa Biarritz. Ni mu rwego Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko abazitabira iyo nama baziyemeza kuvanaho inzitizi zose zitera ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore. Inkuru irambuye na Venus Tenshimimana.
Amasezerano y'ubufatanye ya Biarritz nguwo umwe mu myanzuro Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yifuza ko wazafatirwa i Biarritz mu nama y'iminsi itatu izahabera igahuza ibihugu bikungahaye cyane ku isi. Yagize ati ibihugu bya G7 n'abandi dufatanyije hamwe n'ibihugu bya Afurika n'ibindi byose byemera amatwara ya demokarasi tuzashobora gufata icyemezo cyo gukuraho Burundi inzitizi zari zisigaye dutora amategeko ku mashya duharanire uburenganzira bushya kandi tugire imigenzereze myiza. Ibyo bitangaje igihe yahuraga n'abahagarariye urwego ngishwanama rwa G7 ku kibazo cy'uburinganire bw'abagabo n'abagore. Urwo rwego rukaba ruyoborwa n'abegukanye igihembo cya Nobel y'amahoro umwaka ushize, Umunyayiraki Nadia Murade wo mu bwoko bw'abayezidi na Denis Mukwege umuganga w'icyamamare w'abagore uko muka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Denis Mukwege yavuze ko isi idashobora gutera imbere yiyibagije kimwe cya kabiri cy'abayituye.
Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de pays qui sont en recul, mais nous comptons également au courage.
Tuzi neza ko hakiri ibihugu bikeneye guhindura imyumvire. Twizeye ko Ubufaransa buzashobora kubumvisha ko bakwiye kujya mu ruhande rwiza. Ntekereza ko tudashobora guhangana n'ibibazo byugarije y'isi dushyira ku ruhande kimwe cya kabiri cy'abayituye.
Denis Mukwege kandi yavuze ko yakiriye neza inkuru ivuga ko Ubufaransa buzatera inkunga ikigega mpuzamahanga cy'impuzamarira ku bagore bahohotewe mu ntambara.
Uyu munsi twabwiwe na Perezida wa Repubulika ko Ubufaransa buzafasha icyo kigega ku buryo buhagije. Turabyishimiye cyane kubera ko muzi neza ko abagore benshi bahohoterwa bakiyambaza ubutabera, ariko kubera inzitizi nyinshi ntibabone impozamarira.
Ministri w'Ufaransa ushinzwe uburinganire hagati y'abagabo n'abagore, Marlene Schiappa, yavuze ko abakuru b'ibihugu bazahurira i Biarritz bazaharanira ko amategeko azashyirwaho azakurikizwa.
L'idée étant d'avoir identifié des lois discriminantes pour les femmes dans le monde et de demander leur abolition et d'avoir aussi
Ikizokugwa no kurondera amategeko yose abangamira abagore mu isi hose maze hagasabwa ko akugwaho kandi tukanaraba ahari amategeko meza abereye abagore gutyo tugasaba abategetsi ba G7 ko yokubahirizwa. Benshi mu bagize urwo rwego nshingwanama bazaba bari Biarritz. Bazoshobora rero kubwira abategetsi ibyo bipfuza, babasabe ko n'imiburiburi bo kubahiriza itegeko rimwe muri ayo meza mu bihugu byabo.
Umukuru w'u Rwanda, igihugu gifite abagore benshi ku isi mu nteko nshingamategeko, azaba nawe ari i Biarritz. Perezida Paul Kagame akazaba ari kumwe n'abagenzi be b'Abanyafurika ba perezida wa Burkina Faso, Misiri, Afurika y'Epfo na Senegali. Iyi nama y'i Biarritz ibaye mu gihe ubukungu bw'isi butifashe neza ndetse n'ubwa Amerika y'igihangange bukaba butinya ko bwakomwa mu nkokora, mu gihe kandi kimwe muri ibyo bihugu birindwi bikungahaye cyane ku isi, ndavuga Ubwongereza, bwitegura kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Hari kandi n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe kizagibwaho impaka mu gihe inkongi z'umuriro zikomeje kwibasira ishyamba ry'umwimerere rya Amazoni. Mu mujyi wa Biarritz hasanzwe haba abantu benshi biganjemo ba mukerarugendo, buharimo mbarwa ku mpamvu z'umutekano, umutekano uzacungwa n'abapolisi n'abajandarume 13,200. Icyo gikorwa kikazatwara akayabo ka miliyoni 40 z'amadolari. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, dusimbire mu Rwanda, aho ku murongo wa telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu akurikirana inkino, Jean Claude Munyandinda, atubwira amakuru yerekeye sport avugwa mu Rwanda muri iyi ndwi. Wiriwe neza Jean-Claude. Haravugwa umupira w'amaguru aho AS Kigali na Rayon Sport mu mahiganwa ya Afrika huza amaclub ari muri aya mahiganwa, wabiducira ku mayange.
Nibyo koko, urakoze Kigali. Uyu munsi kwa gatanu ikipe ya AS Kigali mu Rwanda kuri Tanzania.
Allo? Allo? Umurongo wiwe ntumeze neza, umurongo wa telefone umenyesha makuru wacu. Jean-Claude Munyandinda yagira atubwira ibyerekeye amakuru y'inkino avugwa muri indwi mu gihugu cy'u Rwanda. Mukanya turasezerana imbere yaho yamara, reka tubibutse inkingo nkurunguru z'amakuru twabashikirije. Perezida w'igihugu cya Brazil, Jair Bolsonaro, yatangaje uno munsi kwa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba ry'imeza rya Amazon, mu gihe amakungu ariko amunebagura kandi amuremera bikomeye kugira afate ingingo zikomeye ku miriro iriko irarigita ishyamba ry'imeza rya Amazon.
Igihugu cya Malta aho ni ku mugabane w'Uburayi cyemereye ubwato burimo abimukira 356 guhagarara ku cyambu cyacyo. Abo bimukira barimo abana barenga ijana biganjemo abakomoka muri Sudani.
Naho ku byerekeye Bushinwa, icyo gihugu cyadugije amatagisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'agaciro k'imiliyaridi 75 y'amadolari, mu ntumbero yo kwishyura ku mugambi wa Perezida Donald Trump wo kuduza amatagisi ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa by'agaciro k'imiliyaridi 300 y'amadolari.
Umunyamakuru w'Umunyatanzania yatawe muri yombi ashinjwa ikiswe gutangaza inkuru itari yo. Umuvugizi we mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi mu nkubiri yo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Joseph Ganje rero ukorera televiziyo yitwa Umuwatetezi yatawe muri yombi ejo kuwa kane arara muri kasho ya polisi i Dar es Salaam muri Tanzania.
Naho muri Zimbabwe, igipolisi cyaho cyahagaritse abategetsi 10 bo mu ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarimu bakorera mu bice by'agati mu gihugu, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Bahagaritse kandi uwunganira iryo shyirahamwe hamwe n'umumenyesha makuru akora ku ko akorera rw'ikinyamakuru gikorera kuri ubugangurukana bumenyi ariko afata amasanamu yifatwa ryabo bategetse amakuru rero nibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gabriel ko yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri micro marque menange Fidel Niyongabo
hamwe nange Jeffrey Mutagoma turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.